Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse cyo kimwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa kane, tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi 2015. Ni Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Icyo dusishime ni ibiciro byashyizweho. Nibura uyu munsi hari abafite umusaruro, bafite abana bagomba kujya ku mashuri. Nase abo bantu baragiye bahita mu musaruro n'abana barekere mu ngo bari kujya ku mashuri. Aremeye bafata erija 60.
Ubu ni umunyagihugu w'umurimyi mu Rwanda, Tony Nsanganira, yidogera ibiciro byashyizweho na Leta ku bigori n'ibiraya bimbura. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas, nayahe makuru avugwa muri iki gihe?
Waramutse neza Oriane, namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere muri Niger. Umuntu w'igitsina gore yaraye yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu mujyi wa Difa mu majyepfo y'igihugu. Guverineri wa Difa, Yakubu Gao, yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo mugore yashakaga kwiturikiriza ku birindiro by'abasirikari ba Leta, ariko ntiyabishobora, ahubwo aba ari we wica wenyine. Ejo bundi kwa kabiri, Leta ya Niger yashyizeho amategeko y'intambara muri uwo mujyi wa Difa uri ku mupaka wa Nigeria kubera ibitero bya Boko Haram ku wa gatanu w'icyumweru gishize no ku wa mbere w'iki cyumweru. Amashuri, amasoko n'amaduka birafunze muri Difa, abaturage bigumira mu ngo cyangwa bagahunga, nubwo ingabo za Niger zifatanije n'iza Chad zabashije kwirukana Boko Haram aho ngaho mu mujyi wa Difa. Abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage kuvejo bateraniye i Minsk, umurwa mukuru wa Belarusia, ku kibazo cya Ukraine. Barashakisha amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko nta kigaragara barageraho. Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel na perezida w'Ubufaransa François Hollande bagejeje umushinga w'ayo masezerano kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Moscow mu cyumweru gishize. Ejo bundi kuwa mbere w'iki cyumweru, perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko azategereza ibigomba kuva muri iyi nama y'i Minsk mbere yo gufata icyemezo cyo guha intwaro Leta ya Ukraine kugira ngo ibashe kurengera ubusugire bw'igihugu. Intambara hagati aho irakomeza. Ejo ikibunda kinini cyarashe ahantu bategera bisi mu mujyi wa Donetsk cyahitanye abantu babiri. Ikindi gitero cy'inyeshyamba cyahitanye abasirikare ba Ukraine 19 gikomeretsa abandi 78 mu mujyi wa Debaltseve hafi ya Donetsk. Umugaba w'ingabo za Amerika zirwanira ku butaka zikambitse mu Burayi, Lieutenant General Ben Hodges, yatangaje ko ingabo z'Uburusiya ubwazo zari muri iyo mirwano yo muri Debaltseve. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gufasha Afurika y'Uburengerazuba kurwanya Ebola. Bose bazaba barangije gutahuka ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane gutaha, hazasigarayo 100 bonyine gusa, ni Perezida Obama warayabitangaje. Amerika yari yarohereje abasirikare 3,000 muri Afurika y'Uburengerazuba, 1,500 barangije kugaruka mu gihugu cyabo, abagomba kugaruka rero ni 1,400. Perezida Obama ariko yashimangiye ko nubwo abasirikare be bagarutse, urugamba rwo kurwanya Ebola ntirurarangira. Abasirikare 100 bazasigara bazajya bakorana na bagenzi babo ba Liberia, abandi bafatanyabikorwa n'abasivile b'Abanyamerika muri urwo rugamba rero rwo gukomeza kurwanya Ebola. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuryango Human Rights Watch uratangaza ko abasirikare ba Sudani bakoze ibara rihambaye ryo gufata abagore ku ngufu ku bwinshi muri Darfur mu mwaka ushize. Mu cyegeranyo imaze gusohora, Human Rights Watch iremeza ko ingabo za Sudani zagabye igitero mu mujyi wa Tabit mu majyaruguru ya Darfur ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 10 gushize. Muri icyo gitero bashyizemo ku bushake umugambi wo gufata abagore n'abakobwa 221 ku ngufu mu minsi 3 gusa icyo gitero cyamaze. Ngo bibasiye n'abandi barabahondagura kandi basahura no mu ngo nyinshi. Ayo makuru yari yabanje kuvugwa bwa mbere na mbere mu kwezi kwa 11 na radio Dabanga y'Abaholandi ikorera muri Darfur. Ingabo z'amahoro za Afrika za Loni na Afrika na Roni ziri hafi ya Tabit zo zikambitse muri kilometero 50 y'uwo mujyi. Sudani ihakana ibirego bya Human Rights Watch. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko abanyafurika bagera kuri 300 bazimiriye mu nyanja ya Mediterane bafite impungenge ko bashobora kuba nabo baritabye Imana. Bari baturutse muri Libya mu bwato bwa magendu bagerageza kujya mu Burayi gushakisha imibereho. Ejo bundi kwa kabiri Ubutaliyani bwari bwatangaje ko abanyafurika 29 bishwe n'ubukonje bukabije cyane muri Mediterane mu bwato bwa magendu. Ubundi rero bwari butwaye abo ngabo byaje kugaragara ko barenga 300 nibwo bwazimiye. Ubu rero bakaba bafite impungenge z'uko nabo bashobora kuba barapfuye. Hagati aho ariko Abataliyani barokoye abantu 111. Ndabashimiye, turasubira mu nshamake.
Urakoze Thomas Kamirindi ku makuru ruheje kudushikiriza. Uratuguma hafu zo kuduhe inshamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaratangaje ko rihagaritse gukorana no guha imfashanyo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bitero icyo gihugu cyatanguye gukora ku mugwi w'Abanyarwanda witwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Congo, FDLR. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko yafashe iyo ngingo kubera leta ya Kinshasa ibandanya gukorana n'abasirikare bakuru b'abajenerali babiri bagirizwa ivyaha byo gutyoza agateka kazi na muntu. Fidel Niyongabo yavuganye n'umuvugizi wa leta ya Congo, Lambert Mende, atangura mubaza niba biteguriye gukura abo basirikare ONU yagiriza ivyaha.
First of all, we take notice of that decision, a very surprising decision, because we have never received any report, criminal report about this.
Ubwa mbere na mbere twakiye iyo ngingo itangaje ishyirahamwe ONU. Yamara nta raporo n'imwe twigeze turonka ku vyerekeye abo basirikare babiri ivuye kubo dukorana bo muri MONUSCO. Abo basirikare bakuru babiri bakoranye n'inteko z'ishyirahamwe ONU mu kiringo cy'imyaka 4. Amakuru yerekeye ivyaha abo basirikare babiri bagirizwa twayumvise mu binyamakuru n'amaradiyo. Sibwo buryo bwo gukorana. Turacyarindiriye raporo iyo ari yo yose. Dukeneye ibyemezo kugira dukura abasirikare bakoze ibyaha mu nteko, yamara ibyo ntibyakozwe. ONU ishaka ko dukura abo basirikare babiri no kubasubiriza abandi nk'uko mengo ONU nitwara Congo. Ibyo ni ibintu tudashobora kwemera. Turafise ibibazo, yamara nta n'umwe dusabye kuza gutwara igihugu cacu. Twafashe ingingo yo kugwanya FDLR twenyene ubwacu. Yamara turakeneye ko abandi badufasha, MONUSCO canke abandi, kubera ivyo bituma vyorosha akazi kacu mu gikorwa cyo kuzimanganya ibigeramira umutekano wacu. Dushobora gutakaza abantu yamara tuzotsinda FDLR. Sinovuga ko ivyagirizo ONU ishikiriza kuri abo basirikare babiri ari vyo canke atari vyo. Nta makuru ONU yaduhaye kubiberekeye. Biba vyo canke bitaba vyo, dukeneye kubimenyeshwa. Dufise leta itwara igihugu, ifise igisirikare, ifise ubutegetsi, itegerezwa kuronka amakuru ku nyifato y'abo basirikare. Birashoboka ko ONU ifise dosiye kuri abo basirikare, yamara ni kuki idasangira natwe amakuru ifise kuri bo. Turakeneye ayo makuru. Igihe tuzoba dufise ayo makuru, tuzofata ingingo zikenewe.
When we have it, we shall stand on it and take any decision that is necessary.
Ubu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cya sport dutegurirwa kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Tumutega amatwi.
Urakoze Oriane, abatwumva ndabasuhuje, mwaramutse neza. Uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi wasuye radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe hano muri studio zacu i Washington. Mbasabe mubanze kwibwira abatwumva.
Je nitwa Senateri Nicole Leveria, nkabandi umuyobozi w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi.
Ndabasuhuje kandi ikaze hano ku ijwi rya Amerika. Murakomeye?
Turakomeye mwaramutse.
Nubwa mbere kandi hano i Washington?
Nubwa mbere shika muri Leta Zunze za Amerika.
Muri Amerika yose?
Yose.
None banze tubwire Amerika mwayibonye mute senateur?
Twayibonye neza gusa nuko hakanye.
Harakanye kurusha mu Burundi se?
Amurundi arashushe mwaka wose.
Mu byukuri se mwaje hano muri Amerika, mwaje mu rugendo rumeze rute?
Nga muri Leta Zunze za Amerika twaje mu rugendo bwa mbere rujanye n'akazi, kubijanye n'itene guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi. Eka mbere kubera usanga umuntu ajeje na politike, ari mu bya politike, hari ibibazo bya politike imwe bimwe usanga umuntu akaravuga hirya no hino.
Birumvikana muri iyi minsi yegereje amatora ntabwo bava mu Burundi ngo uvuge umupira w'amaguru gusana na politiki birajyana.
Birajyana.
Duhereza ku mupira w'amaguru ina muri Amerika, mwabashije kubona n'abashinzwe b'umupira w'amaguru n'abayobozi b'amashyirahamwe?
Ubu ntiturabonana n'abarongoisha b'umupira w'amaguru muri Amerika, kuko mu mwanya ejo tuzokubitira hariya i Chicago ahari icyicaro cy'ishami ry'umupira w'amaguru muri Amerika. Nibazo twakira kugira tuganire ibibazo bijyanye n'umupira w'amaguru, ingene bodufasha mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi. Muganaha i Washington twarashoboye kugendera ishyirahamwe rya US Soccer Foundation, nabo turavuganira. Eka mbere no muri Departement ya Leta ngaha i Washington naho nyine twaraganiriye ibijyanye n'ingene bodufasha na cyane cyane mu gisata kijyanye ni guteza imbere inkino.
Ariko undi ntibisanzwe ko umuntu ava mu Burundi akaza muri Amerika kubijyanye n'umupira w'amaguru. Ni urugendo rudasanzwe senateri?
Ni urugendo rudasanzwe kubera benshi bazi ko muri Amerika ata mupira bakina, kubera bamenye ko nabakina basketball.
Akarusha se mwabonye kuri Amerika n'icyo kugira ngo muzi nahangaha?
Ubwa mbere ngira ngo ni ukoroha kubijyanye no guhanahana amakuru, kuko itubitwara bisabye amara twemerera. Hama turafise abadufasha ngaha, abadufasha kugira amakontakte, iyo twita kugira amakontakte, ni nabo babikoze. Hama tubona biroroshe, kuko hariho aho bisaba ntibishoboke. Rero barabidusabiye baca batuvuga ati nimuze tuvugane. Rero uko koroha rero kugira ngo uko gushikirana n'ingoga nibyo byatumye tuza.
Icyo mwiteze gukura ku bayobozi cyangwa se ku buyobozi bw'ikiramo y'umupira w'amaguru muri Amerika, ikingenzi n'iki mumva mugiraho?
Ibyo dushyira imbere hanini murazi yuko umupira w'amaguru mu Burundi dukeneye ibintu byinshi. Twagenda turasaba cyane cyane ahanini ibijyanye no kudufasha mu kuronka ibikoresho kugira duteze imbere umupira. Kandi ibyo twamaze abambere twamaze kubonana abamaze kutwemerera, tukaba tubwiye kugira kwandika ibyo dusaba, hanyuma nabo baratumaze kutwemerera yuko bazoduha inyishu ishimishije.
Ibyo muvuga ni ibikoresho, nuko mwabasha gukora amahugurwa, ni ibyerekeye cyane cyane?
Ahanini ni ibikoresho, imipira n'ibindi bikoresho dukoresha mu nkino. Hanyuma mbere no kuba twobo dufasha mu bijyanye n'ubuhinga no kutungikira nk'abarimu kugira ngo bagishye abamenyeza bacu.
Ikibazo gikomeye cyane nakunze kwikira ku mupira w'amaguru mu Burundi nuko gutegura ikipe y'igihugu byakunze kuba ikibazo gikomeye cy'ingorabahizi ku buryo bukabije. Ndibaza umutungo, ndavuga ijyanye n'ingengo y'imari mushyira mwikira mu mupira w'amaguru, riranga n'iki kwa kenshi usanga amakipe asa nkaho adafashwe neza?
Mu byukuri ngira ngo turavye muri rusangi ibijyanye n'itunganywa ry'inkino mu Burundi, umugwi serukira igihugu ntitwovuga cyane ko ahanini ufashwe na Leta. Nivyo turafise ingorane z'uburyo mbwa, kandi mu bwo buryo buke turashobora kugira icyo dukoze. Nk'ubu cyo nababwira nuko tuko turondera umumenyereza azishobora kumenyereza umugwi serukira igihugu. Leta yaratwijeje yuko dushobora gufashanya kugira ngo umumenyereza aboneke, kandi turabe ko harakunga uko twomuha kugira dushobore kutumenyereza neza umugwi. Tukibaza rero yuko muri ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, dushobora gushyira ku masezerano n'uwo mumenyereza ibyo twakwita kontra, hanyuma tukaca dutegura amahiganwa neza azotanga mu kwezi kwa kabiri. Aho mu kwezi kwa kabiri intamba mu rugamba tarenze imyaka 23 zizotaramitwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari Kinshasa itariki 21, hanyuma ukino bwo gusubiza kwa mundwi zibiri zizokurikira mu kwezi kwa gatatu mu ntango. Rero tubaza rero yuko tuzogira bukebuke hamwe. Baravuze uti uburyo mu migwi nibyo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyangwa mbere n'amashyirahamwe yose burya nta mashyirahamwe afashe imigwi, kuko murazi yuko imigwi irafise ukuntu itunganijwe ni nk'amasosiyete n'amashyirahamwe. Twege gusa turafasha mu bijyanye n'ubuhinga kubafasha kugira ngo tubateze imbere mu kwigisha abamenyereza.
Ndabashimiye senateri Reverien Ndikuriyo kuba mwaje hano ku ijwi rya Amerika tukaganira ku bijyanye na siporo mu Burundi ku buryo burambuye. Ikiganiro na senateri Reverien Ndikuriyo ari nawe president w'ishyirahamwe umupira w'amaguru mu Burundi, muzagikurikirane ejo mu kiganiro cyacu muri Isanga ku Ijwi rya Amerika. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Urakoze Etienne Karekezi kuri icyo kiganiro cya sport baduteguriye. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu, ku radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 kuri FM igiye gutangura icese mu minsi iri imbere. Ubunaho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye bijanye n'amagara y'abantu. Icyo kiganiro tugishikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Tuti z'Ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'itabi ku buzima. Inama mpuzamahanga ya 16 ku itabi cyangwa ubuzima izaba mu kwezi gutaha kwa gatatu ku itariki ya 17 kugeza ku ya 21 Abu Dhabi. Iyo nama y'iminsi 5 izibanda ku bimaze kugerwaho n'ibikorwa byo kurwanya itabi. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi rigereranya ko itabi rihitana abantu bagera kuri miliyoni 6 buri mwaka, abenshi nabo mu bihugu bifite umutungo muke cyangwa uciriritse. Insanganyamatsiko y'iyo nama ni itabi n'indwara zandura. Izo ndwara zirimo kanseri, indwara z'umutima n'ibihaha hamwe na diabete. Mu gihe itabi rihitana abantu babarirwa muri miliyoni 6, OMS ivuga ko indwara zitandura zica miliyoni 16 z'abantu mbere y'uko buzuza imyaka 70 y'amavuko. Bizaba ari ku nshuro ya mbere inama isanzwe iba buri myaka 3 izaba yibanze ku ndwara zitandura. Dr. Ehsan Latif, umuyobozi wa Departement ishinzwe kurwanya itabi mu rugaga mpuzamahanga rurwanya indwara y'igituntu n'ibihaha, agira ati:
Tobacco use and cigarette and smoking is one.
Gukoresha itabi n'amasegereti no kunywa ibindi bimeze nk'itabi ni bimwe mu bintu bikomeye bitera indwara zitandura. Avuga ko indwara zitandura zirimo kwiyongera uko kunywa itabi byiyongera. Agira ati:
They will, given the current use of tobacco and smoking, which is increasing mostly in the
urebye ukuntu itabi rikoreshwa ubu no kurinywa byiyongera ahanini mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, dushobora kumva ko indwara zitandura ziziyongera mu myaka iri imbere nihatagira igikorwa. Ariko se ubundi ko hazwi byinshi ku bubi bw'itabi ku buzima, ni kuki kunywa itabi byiyongera mu bihugu bifite umutungo uciriritse? Dr. Latif abisobanura agira ati:
It's just a lack of legislation and awareness of the people. The governments recognize that something needs to be done, but
nta kindi nibura ry'amategeko no kudakangurira abantu ubu bw'itabi. Guverinoma zizi ko hari igikenewe gukorwa, ariko ibikorwa byabo bizitirwa n'amasosiyete akomeye cyane hakora itabi. Ayo masosiyete arakomeye kurusha ubukungu bwa bimwe muri ibyo bihugu dukoreramo. Kandi kuri izo guverinoma igitutu no gushaka kugaragara uko zitari mu buryo ubukungu busaranganywa byatumye zimwe muri izo guverinoma zidashyiraho amategeko agamije gucunga ikoreshwa ry'itabi. Amasosiyete y'itabi yakunze kuvuga mu myaka yashize ko izo guverinoma zishobora kongera umutungo w'ibihugu zizamura imisoro ku itabi. Abanenga ibintu bavuga ko inyungu yose yavamo ntaho ihuriye n'umutwaro itabi ryikoreza ibyo bihugu mu rwego rw'ubuzima. Dr. Latif avuga ko kunywa itabi birimo kwiyongera by'umwihariko mu cyiciro kimwe cy'abantu bakiri bato. Avuga ko aribo barebwa n'amasosiyete acuruza itabi. Ati: Nta na rimwe uzasanga ayo masosiyete ategura iminsi mikuru atumiramo abantu bafite imyaka 60 y'amavuko. Atahubwa ayo masosiyete akoresha ibitaramo, ibiterane n'ibindi bireshya urubyiruko, kandi akarushaho kugurisha itabi mu bakiri bato. Inama mpuzamahanga ku itabi cyangwa ubuzima izabera muri leta ziyunze z'Abarabu, hagamijwe gukangurira karere ububi bw'itabi. Muganga Latif avuga ko kugabanya indwara zitandura bizasaba gushyira ingufu mu bintu byinshi bitandukanye. ubwo ngo birasaba guhangana n'amasosiyete atarayitabi gusa ngo hari na inzoga. Urugamba rero muganga Latif avuga ko ruzaba rutoroshye ko bakeneye ingufu zose zishoboka. Tubibutse ko iyo nama mpuzamahanga ya 16 igamije gufasha abantu guhitamo itabi cyangwa ubuzima izabera Abu Dhabi mu kwezi gutaha ku itariki ya 17 kugeza ku ya 21. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje ikiganiro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye, mbifurije kandi ubuzima buzira umuze.
Urakoze Eugenia Mukankusi kuri icyo kiganiro dushikirije. Mu Rwanda ubushikiranganje bujejwe uburimyi burahakana ibivugwa na bamwe mu barimyi yuko ubwo bushikiranganje bwo babugena igiciro kibahombesha. Ubu bushikiranganje buvuga ko icyo bukora ari ugushiraho igiciro ntarengwa ko umurimyi ataja musi kugira ngo adahomba. Sumtakabuyi araducira ku mayange.
Nyuma yaho muri iki gihembwe cy'ihinga hagaragaye ko imyaka yeze ari myinshi, abahinzi bamwe bakunze kumvikana bavuga ko Minisiteri y'Ubuhinzi yaba yarabahatiye guhinga igihingwa kimwe banashishikarizwa guhuza ubutaka. Iyi mihingire mishya yatumye umusaruro cyane cyane w'ibigori uba mwinshi cyane. Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko muri iki gihembwe cy'ihinga ibigori byeze birenze toni 1,900. Abahinzi bo bakavuga ko nubwo babonye umusaruro uhagije ariko igiciro cyashyizweho na Leta ari amafaranga 160 ku kilo. Abahinzi bakavuga ko kuri iki giciro bahabwa ku kiro cy'ibigori byumye ari amafaranga make ugiranije nayo baba batanze kugeza imyaka yabo yeze.
Mpamvuga ko amafaranga make tutayishimiye nuko ugiranije ibyo dushora mu butaka, ibyo abahinzi bashora mu butaka, ubuturutse ku mafumbire, ku gutegura ubutaka, kugusarura kugeza ku gipimo cy'isarura nyine, usanga nibura umuhinzi ashobora guhamba amafaranga atari munsi ya 50% by'ibyo agiye gukora. Icyo dushishimiye ni ibiciro byashyizweho. Nibura uyu munsi hari abafite umusaruro bafite abana bagomba kujya ku mashuri. Nose abantu barage bayikimo umusaruro n'abana barekere mu ngo bari kujya ku mashuri. Areme bafata ari 160 cyangwa se nari munsi yayo, uko nabyo birashoboka ko 160 n'ukuba wogejeje kurira mucuruzi.
Minisiteri y'Ubuhinzi yivuga ko ahubwo igira uruhare hamwe n'izindi nzego mu kugena igiciro abaguzi batajya munsi ku musaruro w'umuturage bishingiye ku gaciro n'imbaraga aba yakoresheje. Ko nta muhinzi minisiteri buza kubona amafaranga menshi ku kiro cy'imyaka yeze. Uyu ni Bwana Tony Nsanganira, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Dushyira imbaraga nyinshi zo kugira ngo umuhinzi abashe kubona byibuze igiciro cyiza gituma agaruza amafaranga yashyizemo mu gihe yahingaga, ariko agire n'amake yiyongeraho nk'inyungu. Byibuze umuhinzi atagombye kubona munsi y'amafaranga 160 ku bigori yahinze ku kiro. Hari aho byafashwe nk'aho ari ugushyiraho igiciro ndetse bigenda binagera hirya no hino nk'aho aricyo cyakozwe. Ntabwo twebwe tugena igiciro tuvuga ngo abantu nibagende bagurishije kuri iki giciro. Byumvikane neza ko uwatanga 180, uwatanga 200 ni inyungu ziyongera ku muturage. Dutanga umurongo ngenderwaho mu buryo bw'ubwuzuzanye n'ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye, zaba ari inzego z'abikorera cyangwa z'inzego za Leta n'abaturage ubwabo b'abahinzi. Ariko ntabwo tugena igiciro kuko abantu baba barashyize ibikorwa bitandukanye mu buhinzi bwabo.
Si abahinzi b'ibigori bavuga ko bahomba iyo bagurishije umusaruro wabo, n'abahinzi b'ibirayi nabo bavuga ko bahinga bahenzwe bagacuruza bahomba. Uyu ni umuhinzi w'ibirayi wo mu ntara y'Amajyaruguru.
Ariko uyu munsi ku muhinzi uriya wo mu cyaro ikiro cy'ibirayi kiri ku 100 ndetse no munsi y'100, kandi kugira ngo weze ikiro cy'ibirayi utanga nibura amafaranga 100. Ni ukuvuga ko rero iyo umaze amezi ane ukabona nk'iryo 100 ntabwo uba warungutse mukuri. Iyo rero imyaka yeze usanga igiciro kiri hasi akenshi kikaje no munsi y'uko twashoye, kuko abahinzi borozi impamvu ari bubona bahinga cyane ari na benshi ariko bagakena, nuko ko duhinze ntitubara. Noneho twasarura igiciro abacuruzi igiciro baduhaye twebwe tukaja munsi bakaduha munsi yuko twashoje.
Minisiteri y'Ubuhinzi igira inama abahinzi kwirinda kotsa imyaka yabo. Ibi bivuga ko hari abahinzi batangira kugurisha imyaka yabo n'abantu batari abacuruzi babigize umwuga, ahanini ugasanga ano barangurira abaturage ku giciro gito bagamije kubona inyungu ihanitse. Minisiteri y'Ubuhinzi mu Rwanda iravuga ko muri iki gihembwe cy'ihinga umusaruro wabonetse neza abaturage bakaba bejeje, ngo nubwo bitabuza ko hari abaturage bamwe bavuga ko baba bashonje.
U Rwanda ni igihugu cyabashije kwihaza mu biribwa, gupimirwa kuri kilo karori umunyarwanda cyangwa umuturage abona, kandi ku bipimo mpuzamahanga iyo ukoze igereranya bitewe n'umusaruro uboneka mu gihugu n'umubare w'abaturage ukagera kuri kilo karori zigera ku 2,100. icyo gihugu kiba cyarabashe kwihaza mu biribwa. Ibyo ngibyo tukaba twarabigezeho. Ariko icy'ingenzi kigomba kumvikana nuko uko umusaruro ugenda uboneka ahantu hatandukanye mu gihugu ntago ari kubungana. Byumvikane ko hari umusaruro wabaye mwinshi hamwe ahandi ukaba muke. Ntago rero duhakana ko ushobora kugera aho usanga ugasanga hari abantu bamwe na bamwe bagifite ikibazo, ariko aho cyagaragaye mu mikoranire dufite uyu munsi n'inzego z'ibanze iyo bitugejejeho dufite uburyo dukora mu kigega cyangwa se aho tubika ibintu byadufasha mu bibe nk'ibyo ngibyo tukaba kutwagera ku bantu bafite icyo kibazo.
Kugeza ubu bakora ubuhinzi mu Rwanda barenga 70%, ariko Minisiteri y'Ubuhinzi imaze gutangaza gahunda yo kongera uwo mubare, aho ivuga ko igiye gufasha urubyiruko mu gukora uwo mwuga nk'ubundi bucuruzi. Gahunda yo guhuza ubutaka iri mu bituma abaturage bafite ubutaka buke babasha kubyaza umusaruro ubutaka bwabo, cyane cyane iyo babuteranije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi agaruke muri studio atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Thomas.
Ndagushimiye Oriane. Muri Niger, umugore yaraye yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu mujyi wa Difa mu majyepfo y'igihugu, niwe wenyine wapfuye. Difa yari yaratewe na Boko Haram kuwa gatanu w'icyumweru gishize no kuwa mbere w'iki cyumweru. Ingabo za Niger zifatanije n'iza Chad zabashije gusubiza inyuma ibyo bitero. Abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage kuva ejo bateraniye i Minsk, umurwa mukuru wa Belarusiya, ku kibazo cya Ukraine. Barashakisha amasezerano yo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine, ariko nta kigaragara barageraho. Muri Ukraine ho mu burasirazuba imirwano ejo yari gikomeza ku buryo yahitanye abantu bagera kuri 21. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika 3,000 bagiye gufasha Afurika y'Uburengerazuba kurwanya Ebola bose bazaba barangije gutahuka ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane gutaha, hazasigarayo 100 bonyine gusa, ni President Obama warabitangaje. Abanyafurika bagera kuri 300 bazimiriye mu nyanja ya Mediterane, hari impungenge ko bashobora kuba baratabye Imana, bari baturutse muri Libya mu bwato bwa magendu bagerageza kujya mu Burayi gushakisha imibereho. Umuryango Human Rights Watch uratangaza ko abasirikare ba Sudani bagize ibikorwa by'urugomo rukomeye cyane ku bagore 221 n'abakobwa mu murwa nako mu mujyi wa Tabita muri Darfur, babafashe ku ngufu mu kwezi kwa 10 gushize mu minsi 3 intambara yari iri muri uwo mujyi. Ingabo z'amahoro za Afrika na Roni ziri hafi ya Tabita ariko zikambitse mu birometero 50 by'uwo mujyi. Hanyuma ibyo Human Rights Watch ivuga, Sudani yo irabihakana yivuye inyuma. Ndabashimiye cyane, ngaho mugire umunsi mwiza.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Tuboneye akandikanye ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye muri kino gice cya mbere. Kuri mikro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru nayo mwayashikirijwe na mgenzanje Thomas Kamirindi. Ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi, kandi no ku mugoroba Samuel n'igice turabashikiriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mu kurindira ibiganiro byo ku mugoroba, ndabifurije umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro vyizwi rya Amerika ukubungabunga amasoko y'amazi asashe mu kuzimu gutuma itota haragibiti gikwega imvura kukaba nkako ivyari vyatewe ku ruzi Rhin ku ruhande rw'igihugu cy'u Faransa vyaciye vyuma ku bice 50% mu nyuma yaho urugero rwayakwegwa gongerekaniye ugutandukanya ahacuruzi naho abantu bakorera ibikorwa vyabo gutuma amazi y'inzuzi akingirwa uguhindura ingendo mu kudatema ibiti bifasha mu gukingira amashamba akwega imvura ukaba nkako igabanuka ryayo ku nzuzi Amazone na Congo byatumye urugero rw'imvura rugabanuka ku bice 12% mu rushana na 21% muci nkuko matohoza ya kaminuza y'Ilipsi mu Bwongereza yavyerekanye haraheze imyaka 2 ukubaka ingomero z'amazi ni bumwe mu buryo butuma amazi y'inzuzi avomera imirima yiyongera ishyirahamwe IBN gishinze guteza imbere akarere k'uruzi Nile rimenyesha ko zishobora gutuma umwimbu wiyongera twasanze kandi ko uturere dushikigwa n'amazi duca twongerekana naho biruko isi iherereye ku gice cahavomerewe niba ikironka uburyohe bukwiye imvo nuko urushanga rwo mu mazi y'izo nzuzi rufatirigwa mu ngomero nkuko matohoza yishira hamwe Global Water Partnership yabitohoje haraheze imyaka 2 mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe janye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira aba bakunkengera yazo kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mukwinjira mu kiganiro cacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Kayanza mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati ni zihe nyungu wokura mu kwitaba ibikorwa vy'ugukingira uruzi ruvubu ngizi nyishu bamuha
haje imvura yaguye ibyo twateye mu micungararaho yaho ntibishobora gutwagwa n'amazi
Isi ndimwa y'u Burundi ntihasubira kubamwe ikintu citwa inkukura imisozi ntisubira kubomagurika
bituma ibinyabuzima birubamwo bimeregwa neza
ibyo twirima mu iyo micungararo yaho no kuvuga bikadufasha mu miryango
nk'abantu bavuye mu bihugu byo hanze ufisanga barafashe nka departement bakoresheje intuzezo mu Burundi ugasanga birinjije amahera
tugerageje kuraba hirya no hino haba hateye imirima myinshi ukuvuga mu gihe twarukingiye neza uko rutse ntirushobora gusesera muri iyo mirima ibyo kujya twabigura amahera makeyi aba
Mu gihe cy'imyuzurira imizi y'ibiti cyo kimwe n'ivyatsi biri ku nkengera y'inzuzi biragabanya umurinzi w'amazi vyongeye biba uburyo bwo gusukura amazi nkuko ikigo Institut du Développement Agricole kijeje uburimyi mu Bufaransa cabitohoje haraheze imyaka 2 ugutera ibiti ku misozi ihanamye biduza urugero rw'imvura ivyo vyaratumye umwimbu w'ingano n'amasaka wiyongera ku bice 50% mu karere k'uruzi Atbara mu gihugu cha Sudani ugukura na ntajyo ibishanga bungomero bizifasha kutaziba kugira ngo twumve neza ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira aba bakunkengera yazo tega matwi
itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Kayanza. Diane, ijambo ni rwawe.
Urakoze ala ive kumijambo kumitumba ihana miruzi ruguhu hamuruta usamba na buzira guhingwa muri komine muruta imirimo iramaze kwera. Biharage birembeye bifise imishishi kuva hasi gushika hejuru. Utereje akajisho umungo usanga ibitunguru biherutse gusarurwa byanikiye imbere y'uko bijyanwa ku isoko. Muri ako karere ka komine Muruta, abirimizi bamaze amezi atandatu bimbura byinshi. Imvo igabanuka ry'inkukura kubera icibwa ry'imikobeko ku misozi ryakozwe n'umugambi Kodefi Edouard Samutwa wo ku mutumba Muruta yemeza ko yaronkeye umwimbu w'itoni imwe n'ibiramajanabiri by'ibiraya mu gihe atarenze ibiramajanane. Iyindi mitumba ihanamiye Ruvubu, iyo mugambi w'ishyirahamwe FIDA yitaho uburimyi itarashikako siko ibintu byifashe. Twumvirize umwe mu barimyi bo ku mutumba Migende wa komine Gatara, Karori niko bamye.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwimbu warumeze neza, mugabo ubu uya ibintu byamaze gupfunguka kubera amazi menshi bije umuntu n'icyo tutoronka cyane rwose kirenga nayo byari kiti biharage nta kuntu vrema.
Igihe amazi y'uruzi Ruvubu abaye menshi aronona ibitari bike. Ahandi muri komine Muruta ahagabura imitumba ya Camazi na Muruta, imyaba itari mike iramaze gutwagwa cyo kimwe n'icya gatatu cy'umurima w'icyayi. Inkuru tuhakura zitumenyesha ko byatewe n'ibikorwa byo gucukura inzahabu ku ruzi Ruvubu. Uko ibintu biri bituma inkombe zago zibomoka iyo amazi abaye menshi cyane cyane mu gihe cy'imvura. Muri komine Matongo twabandanirije urugendo rwacu twahasanze abacukura urucekeri hamwe n'umusenyi. Ibikorwa be n'ibyo birunyura isenyuka ry'impome z'uruzi Ruvubu mu gihe zisanzwe zigizwe n'isi y'ibyondo. Ku ruhande rwa komine Gatara, imbingo bingo hamwe n'ibindi biti byahahora byatwawe n'uruzi, ibindi bicibwa n'abanyagihugu bwabo. Heremana Shimirimana amenyesha ko babisasiza ikawa no kubigaburira ibitungwa. Abanyagihugu bemeza ko batacikora ku mafi, isombyi n'imbaraga kuko zazimanganye cyo kimwe n'ibindi binyabuzima. Twumvirize Bonifasi Nzoyisaba wo ku mutumba Migende ya komine Gatara.
Imbaraga gucyonya n'izindi nyinshi zariyo n'isombyi zose zariyo, hanyuma ubu nta muntu akizibona.
Iyaga ry'amatongo ni imwe mu nzitizi zituma abarimyi batitaho ibikorwa byo gukinga inkukura. Ku bwa Bonifasi Nzoyisaba, uguca imikobeko mu itongo ryiwe byo kwagisha aharima. Ikena ry'abafundi b'indimo bashikira abanyagihugu ni yindi siguro yo kudaca imikobeko mu mirima. Abajejwe gukinga impanuka hamwe no gukingira ibidukikije ntibarashikirwa n'amategeko mashasha agenga inzuzi. Ugushikira abanyagihugu kumuhana byofasha kugira bashobore kwitwararika ibikorwa byo gukingira uruzi Ruvubu. Twumvirize Irere niko bamye umurimyi.
Tukibikora imisozi yacu yari imeze neza, uruzi ntigwabamaguri imisozi. Tubireka kuko atababitwigisha, babyigiye ngo babitwigishe.
Ugutanga isoko ryo guca imikobeko muri komine Muruta byatumye abanyagihugu baharonkera akazi ko kugwanya inzara. Sabina Ntunzwe nayo amenyesha ko amaze kugura impene izomuhamase yo gutabira imirima. Amahimiriza y'umugambi Podefi mu bijyanye n'akamaro ko guca imikobeko atera intege abanyagihugu kwitaho uburimyi. Diliana Nsavyimana, umupfakazi wo ku mutumba Busamba, amenyesha ko asigaye afise umwete wo kurima itongo ryiwe gusumba uko yahora. Tumenyeshe ko umugambi Prodefi wongera ugatanga kuri gusa ibiti bibana n'indimo nk'imbingobingo, igereveriyo, sitaria na kariandra. Byongeye, ukwiyunga mu mashyirahamwe bituma biyungura ubumenyi mu bijyanye no guteragira ibiti mu matongo iwabo. Twumvirize Adele Nyabenda, umuhanuzi wa musitaneri wa komine Muruta, ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano.
Turabona yuko n'abenegihugu bariko barabyitabira kuko bamenye ubuhinga bwo kuyoreza ibyo biti, bwo kuringaniza mu matuta ubwo bwatsi bita kariandra. Bariko baritabira ndetse n'akamo ko guteragira ibiti bibana n'indimo kugira ngo imitumba isubire kwambara ibiti nkuko kera byari bimetse.
Tumenyeshe ko abantu barenga 9 batwawe mu mwaka uheze bivuye kuyaguka hamwe n'umurindi w'amazi y'uruzi rubugu kuko makuru yo muri komine Gatara avyemeza.
Kugumya umurindi inzuzi zari zisanganywe gutuma ibinyabuzima vyo mu nzuzi nk'amafi bidatwagwa. Ico baye ciza nuko ingomero zubaka zoba ntonto nkuko ishira hamwe gitaye ivyamazi iwemi rihanura. Ukwimbura amazi mu gihe inzuzi zuzuye ni nkenegwa mu gutegekaniriza kazoza. Ugusukura amazi avuye mu mahinguriro cyo kimwe no mu ngo imbere yuko yisuka mu nzuzi bikingira indwara abayakoresha. Ivyo vyogabanya ibitigiri by'abageramiwe n'indwara yo gucibwamo na cane cane abana batarenze imyaka 5. Kugira ngo twumve neza ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo, tega amatwi ikiyago twagiraniye na buramatari w'intara ya Kayanza Canisius Ndayimanisha aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Buramatari Ndayimanisha Canisius ndabaramukije.
Mahoro neza Diane.
Ugukingira uruzi ruvubu mu guca imikobe ko byo bari bikorwa bizokorwa ku mitumba yose mu Kayanza.
Hariho nk'umugambi wa Prodefi umaze gukora ibitari bike mu makomine menshi mugabo ntibirakwira hose ariko uwo mugambi urabandanya.
Hari bikorwa mwebwe intara isanzwe itegekanya gukora mu gukingira ubwo ruzi ruvubu?
Nta migambi yacu yihariye iriho kiretse yuko dufasha abanyagihugu tukababwira tugafashanya nayo mashirahamwe nyene akomeye.
Aho uwo mugambi Prodefi utarashika gukorera abanyagihugu bavuga ko atamutegetse arabashikira ngo abahimiriza kugira ngo babikore.
Icyo dukora tubwizwa gukorana n'amashirahamwe canke abahinga bo muri ivyo bikorwa, ni ukuvuga ba agronome canke aba monitere agronome. Iyo rero uwo mugambi utarashikaho nabo ba agronome ntibaheza ngo babishobore ubwabo bonyene.
Se mu buryo bwo guteza imbere n'uburimyi mu buryo bwo gukingira ruvubu naho biri gute?
Izo proje zozo zifise abantu bavyize babinonosoye hamwe rero n'uburyo bw'amafaranga y'impembo yabo, urumva ama DPA ntiyo bishobora yonyene.
Buramatari w'intara ya Kayanza ndabakengurukiye.
Ego namwe murakoze.
Arakoze Diane kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo aduhanura gukingira ibidukikije.
Uhere kunama iyo kumukaza inshuti zose uzintangurire. Uhere igenino aho iyo imanamba Hanga yosu yankangurire. Babuze yewe kutema no guturira amashamba batiteru bugaragwa.
Bibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cicu rya Amerika. Uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukingira amazi y'inzuzi zisuka mu ruzi Nile n'inyungu bizanira ababa ku nkengera yazo. Gwaruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu Muganga Anita Munyana, ngo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Navuze yuko ugo ruzi ruvubu rufise akamaro kenshi kuri twe, nako kamaro nakaha.
Aho rutangurira mu ntara ya Kayanza rugaca Karuzi, Gitega, Muyinga, Cankuzo, aho hose abanyagihugu barakoresha ugo ruzi. Eka no kumenya yuko hari ibikikije ushobora gusanga bigize ingirakamaro ku buzima bw'abanyagihugu. Baza ndakwishura.
Murashobora kutubwira isoko rya Nile aho ryo bariri?
Abavuga ngo ni mu Rwanda ikana n'indi mihingo, ariko burya isoko bavuga ry'ukuri epfo hajya mu manuko bwa Afrika atahandiri atari hano i Burundi mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu.
Mbaza ndakwishura
kombona twamaze kuvuga yuko imigezi myinshi yo mu Burundi yesuka mu ruzi ruvubu nkaba mbona nkaho mperereye hari abantu bimbamwo ubutare mbega hariko harakogwa iki kugira ngo abantu bonona ubwo ruzi ruvubu bahanwe
hariyo amategeko yemeza yuko umuntu wese afashwe ariko arakora igikorwa nk'ico ataruhushe yaronse ahanwe n'amategeko mwega abanyagihugu mubibonye mukwiye gushikira inzego mukabamenyesha ibiriko biraba
mbaza ndakwishura
none nkabimba ubutare bo aho bariho ingaruka mbi ucabizanira ugoruzi ni
abo bonona isi bakongera bakonona ibikikije muri ubwo mwanya basho kwatabibona ariko mu misi iri imbere ugasanga ayo mazi naco abakimariye aho banyagihugu bahora bayakoresha ashobora konona ubuzima bw'abanyagihugu.
Rugamba rwa maki hayanje
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mbega uruzi ruvubu twarukingira gute
abanyagihugu bagategeza kumenya ukuntu iyo bariko baravomera canke iyo babagaye aho baza guta imicafu n'ivyo byose rero ikintu gikomeye ihimiriza yabari hejuru boza barashikira abanyagihugu bari ku kivi bakababwira ineza y'uruzi ruvubu kuri bo igihugu cacu no ku makungu yose
mbaza ndakwishura
mbega nk'umuntu agiye mu ruzi ruvubu akaroba nk'amafi akayajya yobagize nabi
mu nzuzi baragenda kuroba bakayafungura canke bakayashora ariko batabyifashemo neza abariko bararoba ntibakurikize amategeko usanga ari ibintu bikenerwa kugira inzuzi ruguma rumeze neza
mbaza ndakwishura
abajya abantu binura umusenyi mu ruzi ruvubu byo babifise ingaruka mu ruzi niye
murazi ko amazi ashobora kwiha inzira ugasanga urugero rwahora rukeneye kugira ruvuyisuke muri nire ruragabanutse n'ikindi kintu abantu bakwiye kumenya bajya binura umusenyi birorona cane gose uruzi bigashobora no gusinzikaza bajya abanyagihugu bubatse iruhande aho isi itaba igikomeye
mbaza ndakwishura
hariho moye umuntu yokoresha kugira izo mvubu ntizizo ziraduka ku musozi kono n'ibintu
hajya ku nkengera bakazitira bakoresheje ibiti bikomeye n'ivyuma bigaheza bigatangira za mvubu ntize ziraduka mu murima.
Rugamba rwa maki hayanje
ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwarukagwa mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ariko arakoguki kugira aho bakwe ingomero z'umuyaga nkuba kuri urwo ruzi ruvubu maze abarundi nabo babe ahabona nk'abandi
murazi yuko kubaka ingomero ari ibintu bisaba uburyo bukomeye aho hariho umugambi wo kubaka ingomero nyinshi zitandukanye ariko rero kindi mukwiye kumenya igihugu Egypt gifise amasezerano n'ibindi bihugu aho uruzi Nile rutemba yuko badashobora kugira imigambi n'imwe batabanje kuja inama bumve nuko iyo migambi idashobora konona urugero rw'amazi Nile
mbaza ndakwishura
none leta iriko irakora iki kugira bafate neza amazi kugira bayakoreshe iyo mirima yabo bazoze baragira nka kujya kwa Egypte ntibazoze baradutwenga kugoruzi Nile uvi wacu mugo tutazi gukoresha ayo mazi neza
ni umugambi ukomeye kandi mwiza cane gose ukwiye kubera akarorero abarundi bose ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi burakwiye cane gose gufasha abanyagihugu kugira batere imbere muri uko kumenya gukoresha amazi meza amazi y'uruzi Nile kuko vyofasha abanyagihugu kurima kabiri gatatu mu mwaka bakongera bakaronka n'umwimbu umeze neza cane
mbaza ndakwishura
tufate ari ukuntu nko mu myaka iheze naho rambona batera ubutabera mu ruzi ivuga kugira baronke ifi none vyo bafise ingaruka mbi ku ruzi Nile
nankeka yuko bifise ingaruka mbi ku mazi kuko ubwa mbere murazi yuko ari ibintu bavuguta utamenya ibyo bashiramu wabona ifi mu mwanya mutoya zose zireremba rero amazi ugasanga ntakimeze neza arasinzika cyangwa amagara y'abanyagihugu bayakoresha mbere ugasanga mu misi iri imbere aho uruzi ruvura rutemba ruja amazi nayo nyene agiye arumeka
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumiramate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura gukingira ibidukikije
yo kumukaza icyuti zo susi nkangurire oheri jamino aho hiyo imanamba mahanga yo su yankangurire babuze yewe babuze yewe Kutema no kuturira machamba batite rubugara kwa
Duhi jambo abanywanyi bacu Saidi Mukeshimana wo mu Ruziba yatwandikiye aturamutsa arongera akavuga ati iyo ncunyije amaguru ncangira ibizungu zungu no gutambuka ntibikunde ikamara nk'umunota ubwenge bwagiye akabaza ico vyo babivako arasubira akabaza ati umugwi ifungurwa nofata kugira ngo bihere nuyuhe muganga Anita Munyana isho munywanye
aya umubiri wacu urangwa n'ibintu bitandukanye urinze wumva ko uhagurutse ukumva biranse bishishikaye ukitwararika ukaraba yuko iyo uhagurutse utari kuriruka witonze bigashishikara ukwirukira kwa muganga ko ibizunguzungu bavita vertige orthostatique bitegwa n'ibintu bitandukanye bisabwa yuko umuganga muyaga hama akagusuzuma
turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro kumyibutse abasokuru uno musu vuguti agakoni uzitwaza mu busaza ugacukiri muto
ikubwiye iki
fate nk'umuhamashure n'ose waragutangura mu mwaka wa mbere ufise imyaka 50 ntibishoboka
bikubwiye iki
washaka uvaka jewe mu buzima bwanje nshaka kuzoba dogiteri girageza wige kuko ntuzogenda kuvyiga shaje
bikubwiye iki
kugira urondere ubuzima uzobamwe muri kazozo manze gusaza ubihigukiri muto kuko ntoza guhiga ibintu wamaze gusaza ntibyoshoboka
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bamfashije gutorokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu jambo rimwe @gmail.com canke twakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 860 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
wandu.